Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro vya radio mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese muteze amatwi Radio Ijwi ya Amerika. Uyu munsi ni kwa kabiri tariki 25 y'ukwezi kw'icumi mwaka w'2016. Muri kumwe na Frederic Nkunikije atiramije ibiganiro by'uyu munsi.
Bamwe bariko baravamwo basenya inzu rwihishwa bagenda mu yandi makomini no mu zindi ntara. Hamaze kugara ingo amatsa 2023.
Yose hamwe amabati nyine barampe bimwe rimwe bagiye bantu ibintu bitatu ibintu bine bine kwibatira guzo 12 ngahe nyine nawe uravyumva.
Niyubonye nk'ubugari uri shipoka utabro kariraho nga nagurisha ibyo yawe ukarisha isose y'inyanya.
Abo n'abanyagirwa mu ntara Kirundo bavuga ku nzara ibangamiye ice bitari bike byo ntara. Inkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye urubanza rw'abantu 28 bagizwe ibya hafitira bwoba mu Rwanda. Turajya kwa ko mu kanya kari imbere. Reka ariko dutangure ku makuru avugwa hirya no hino tujye gushikirizwa na mugenzi wacu Hosine Munezero. Muramutsereza Hosine.
Mwaramutse Frederic, mwaramutse namwe mwese muteze amatwi Radio Ijwi ya Amerika. Makuru avugwa hirya no hino tuyahere muri Sudani niyumanuko. Aho President Omar El Bashir wa Sudani yuburaruko amenyesha ko atanze kiringo cy'amezi abiri kugira Sudani yumanuko ibe yirukanye abagwanyi ba Sudani bakorera ku butaka bwayo. Ivyo President Bashir yabitangaje mu mpera z'indwi iheze inyuma yaho Departement ya Amerika itangarije kuruno wa kane ko Sudani yumanuko icumbikiye abagwanyi baturuka muri Sudani ya Majaruguru. President Bashir yatangaje mu nama inkuru y'igihugu kuri uyu wa gatandatu ko mu gihe bitogenda gutyo amasezerano ari hagati y'ivyo bihugu bibiri yatewe ku gikumu mu mwaka w'2012 yerekeye kudacumbikira abagwanyi babiturukamwo atacazo bakimaze. Umuvugizi wa leta ya Sudani yumanuko Michael Makwe yatangaje ko atabagwanyi bari muri ico gihugu yongera tumurutoke leta zunze ubumwe za Amerika ku birego yatanze, akavuga ko nyabuna Amerika yari kuvuga kubijyanye n'abagwanyi ba Sudani yumanuko bacumbikiwe muri Sudani y'Amajyaruguru. Umuvugizi wa Sudani y'Amajyaruguru Ahmed Bilal Osman aramirira kuri ivyo birego, akavuga ko atawo bifatiye mu gihe vyoba bigamije kuvuga ko Riek Machar yahoze ari cegera ca mbere c'umukuru w'igihugu muri Sudani y'Umanuko yahaciye. Osman akavuga ko ONU yari ifise uruhara muri ico gikorwa. Muri Pakistani umugwi w'abantu bashika kuri batandatu bitwaje ibigwanisho binjiye mu nyubakwa yahatangirwa inyigisho z'igipolisi mu Manuko bushira uburengero bw'igisagara ca Quetta. Ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere uwo mugwi winjiye muri iyo nyubakwa uri kurarasa ucugira imbohe abari muri iyo nyubakwa. Abajejwe umutekano hamwe n'abahinga mu gisirikare baciye bakikuza iyo nyubakwa aho binjiye n'imbere muri iyo baca batangura kurasana n'abagwanyi. Gushika ubu bakaba bakiriko barahangana. Iyo nyubakwa yarimwe abantu bashika ku 200, abagera kuri 20 nibo bonyene bashoboye kuyivamwo baciye mu madirisha. Mohamed Iqbal umutegetsi mu gipolisi amenyesha ko abakozi batanu basanzwe bakorera muri iyo nyubakwa bakomeretse bakaba baciye bajanwa kwa muganga. Gushika ubu nta mugwi uritira ico gitero. Nawaz Sharif umushikiranganji wa mbere wa Pakistan yateye ivyatsi abakoze ico gitero akavuga ko ari igikorwa c'imburakimazi. Umutegetsi mu biro by'userukira igihugu cy'u Rusiya muri Siria amenyesha ko ata kandi gahengwe gatekanijwe mu gisagara cya Aleppo cugarijwe n'intambara imaze imyaka irenga 5. Kuri uyu wa mbere umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu w'u Rusiya Sergio Ryabkov yatangaje ko agahengwe kari kamaze amasaha 72 kaheze. Ibitero by'indege za Siria n'u Rusiya bikaba byasubiriye. Leta ya Siria n'igihugu cy'u Rusiya byemeza ko ivyo bitero bigana imigwi y'abagwanyi b'abajihadiste mu gihe ibihugu vya Buraya vyo bivuga ko ivyo bitero bigana abanyagihugu batakigira ayo bacira nayo bamira. Muri iryo tangazo Ryabkov avuga atumurutoke imigwi y'abatavuga rumwe na leta ko yononya ko gahengwe kari gategekanijwe gushikiriza ubuvuzi abakomerekejwe n'ivyo bitero. Abahuza bikogwa mwishira hamwe mpuzamakungu ONU bamenyesha ko ku munsi wa gatanu batashoboye gukora igikorwa cyo gushikana imiti bivanye n'uko batari bizeye cyane iby'umutekano. leta ya Kiislamu yarakoze igitero kumetera 300 uva mu gisagara cha Kuyara ahari izinga rya petrol. Icyo gitero cyahitanye abantu babiri bapfuye abashika ku gihumbi bakaba barakomeretse mu buraruko bw'icyo gisagara. Abanyagihugu bavuga ko batagishobora gukoresha amazi yo mu mavomo bivuye ko imyuka iva muri iryo zinga yahiye yononye ayo mazi. Bamwe mu banyagihugu bakaba bifuka amaso kugira bashobore guhema. Abanyagihugu bavuga kandi ko ibitero by'abasirikare ba Iraq bafatikanije n'aba Leta Zunze Ubumwe za Amerika navyo nyene byababomoreye ko amazu. Abategetsi mu gisirikare cya Iraq bamenyesha ko bariko barakora ibishoboka kugira bigize abagwanyi ba Leta ya Kiislamu, ariko ko intumbero yabo ya mbere ari ugukingira abanyagihugu. Najim al-Jiburi, umutegetsi mu gisirikare ku ruhande rwa Iraq, amenyesha ko intambara iri mu gisagara cya Mosul gisanzwe ari gisagara cya kabiri mu bunini aho muri Iraq itoroshye bivanye n'uko Leta ya Kiislamu inyegeza inyuma y'abanyagihugu. Jiburi akavuga kandi ko abagwanyi bateze imitego itari mike muri ico gisagara bakanahaca imihora binyegezamwe.
Urakoze Rosine ku makuru eje kudushikiriza. Sentene nkuru ya Gasabo yongeye gufata icyemezo cy'uko itsinda ry'abayisilamu 43 baregwa icaha cy'iterabwoba baburanishirizwa mu muhezo ku cyifuzo cyatanzwe n'ubushikiriza manza uvuga ko ari ku mpamvu zo kubungabunga umutekano. Abaregwa benshi bavuga ko icyo cyifuzo cy'ubushikiriza manza kidafise ishingiro kuko mu Rwanda hari umutekano ukomeye.
Ni kushu ya gata nubushinja cha busabiri itina jaba isra makunya na watatu baregu cha kitera buwa gufungu imisi minongu itatu mujibushinja cha bujikomeji perereza. Ubushinja cha bugonje gusaba kuibura nishkuri ya komereza mumuhezo kumambu za kubunga mungu mutekano. Ababura nyibose bahawi jambo ngubajiricho wafuga kuchifuzo chubushinja cha bamwe bagaragaza kubushinja cha budakwe kuzane chiwazo chumutekano nyimge mumambu za sabiri kwa kuru banza rovera mumuhezo kukobja wenyu na nijeni bigaragara mu Rwanda kwa rumutekano sesui. Abarego bavuze kubushinja cyacyabo kwiye gusobanura izindi mpamvu ariko zidashingiye ku z'umutekano. Hari indi tsinda risanga ibyo baregwa bidakwiye kuba mu bwiru kuko hari igihe bagiye baburanira mu ruhame bakabasanga nta mpamvu y'ikurubanza rwabera mu muhezo kandi rwaregeze kuburanishizwa mu ruhame kandi ntagira umutekano wangirika. Itsinda rya nyuma ni risaba ku rubanza rwabera mu ruhame kugira ngo abanyarwanda benshi bamenye icyo bakurikiranyweho kandi nabo ngo hamenyekane abanyabyaha ndetse n'abanyakuri. Bake nibo bavuze ko nta bongera ku by'ubushinjacyaha busaba ko bagiye babigaragaza kenshi bakanabisaba ariko ntibigira icyo bihindura ku cyifuzo cy'umushinjacyaha. Urukiko rukarangiza rushyigikiye icyifuzo cy'umushinjacyaha. Abunganira abaregwa nabo bagaragaje ko batabona impamvu zo kuburanira mu muhezo ariko basanga urukiko rubibonye ukundi rwabitegeka uko rubyifuza. Urukiko ntirwatinze gufata icyemezo kuko nyuma y'igihe gito ababuranyi bose bamaze kuvuga icyo batekereza ku muhezo wasabwe n'ubushinjacyaha. Urukiko rwahise rufata umwanzuro bemeza ko kuko abaregwa bakurikiranwa ibyaha bijyanye n'iterabwoba, ubugambanyi, gushishikariza gukora iterabwoba no kure mu mutwe abagizi ba nabi. Urukiko rukavuga ko hari bamwe bafashwa abandi bakaba batarafatwa. Urukiko rukavuga ko kandi rusanga hari bamwe bemera ibyaha abandi bakabihakana. Rufata umwanzuro ko impungenge z'ubushinjacyaha zifite ishingiro maze rutegeka ko urubanza kwifatwa n'ifungwa ry'agateganyo mu kongera igihe rwabera mu muhezo. Ni icyemezo cyakurikiwe no guhita basohora bo mu miryango y'abaregwa bari baje ari benshi ndetse n'abandi bantu bose bari mu rukiko. Usibye ababuranyi n'abunganyira basigaye mu rukiko bonyine, abandi bahise basabwe gusohoka. Imiryango y'abaregwa yakunze kugaragaza ko itishimira ibyo bakurikiranaho abavandimwe babo bikomeze kugirwa ubwiru bakifuza ko byajya hagaragara bikamenyekana. Ubwo urubanza rwaburanishwaga mu kwezi gushize ubushinjacyaha bwari bwasabye ko urukiko rwakomeza gufunga itsinda rya mbere ry'abaregwa bagera kuri 23 kugira ngo ubushinjacyaha bukurikirane abandi batanu bari bamaze iminsi bafashwe. Ubushinjacyaha buvuga ko rwifuza ko izi dosiye zose zaburanishirizwa hamwe. Abaregwa bose bashinjwa icyaha cyo kujya mu mitwe y'iterabwoba ishingiye ku Mohammedine ya Kiislamu. Benshi bahakana ibyaha baregwa bakagenda basobanura impamvu zatumye bafungwa. Bamwe bavuga ko hari amakimbirane bagiranye na bagenzi babo mu idini ya Kiisilamu, abandi bakavuga ko ari bagenzi babo bashatse kubagerekaho ibyaha. Nubwo baregwa ndetse n'imiryango yabo bamaze kugaragaza ko basa nk'abarambiwe guhora basabirwa gufungwa by'agateganyo, amategeko agaragaza ko ubushinjacyaha bufite uburenganzira busesuye bwo gusaba ko abaregwa bakomeza gufungwa by'agateganyo, gusa ngo ubushinjacyaha ntibugomba kurenza inshuro 12, ni ukuvuga ko butagomba kurenza umwaka bugifunze umuntu by'agateganyo. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika.
Kera bavugaga ko umugore wambaye ipantaro akurira inzu ari inkunguzi, ariko ubu ngubu turira amazu.
Kigira ngo urya mundi tutahora tuvuga rumwe baratuka ko turi muri Leta, yahora dutuka ko turi mu kwaha kwa Leta, ubu nawe akaba ari mu mugongo. Urumva uri mu kwaha, ari uri mu mugongo, bumye ku muntu umwe bategerezwa konga ibere rimwe.
Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kuri telefone kandi dufite Eugenie, uraho neza?
Ndakumva.
Nuko hari ikibazo ufitiye umunyamategeko?
Nashaka.
Yego.
Agakamundo ngikirije ngo ndumurongeze.
Hano turi kuri Radio Ijwi rya Amerika, turi gukora ibiganiro, ntabwo dushobora gutanga amafaranga, ntabwo aricyo dushinzwe. Ku Ijwi rya Amerika.
Icyo nsaba ni uko byibuze mwavuganira abagabo, kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Abigisha bo muri lise Bubanza ku munsi wa mbere bazindutse bugarije ku biro by'umuyobozi w'iryo shure, basaba ko mugenzi wabo aheruka gusorwa muraro yutunganirizwa. Ni inkuru ya mugenzi wacu Evariste Nzikobanyana.
Ntavyigwa byatanzwe kuri uno wa mbere ku ishure ryisumbuye rya lise Bubanza riri ku mugwa mukuru w'iyo ntara, nkuko byashikirijwe n'uburongoye komite y'abigisha kuri iryo shure. Bari baje kugaragaza akababaro kubiherutse gushikira mugenzi wabo. Uwo nawe ni Micheline Nzeyimana, ajejwe gukurikirana ivy'inyifato y'abanyeshure encadreuse mu Gifaransa, yasohowe mu buraro ku munsi wa gatanu w'indwi iheze n'abantu bagizwe n'urwaruka barongowe n'umunyabigega kuri iryo shure. Yiganiye Ijwi rya Amerika ingene vyagenze.
Yegomeje hari ku munsi wa gatanu nabonye abantu baza ari gitero, baza bambwira ngo ninda bahora urufunguruzo, nanje abo bantu ntabonzi, bashigikiwe na ekonome bari kumwe, ca twinjira mu nzu tubayemo na ekonome, baca banya kurufunguruzo barugurura icumba, baca basutora ibintu vyiwanje vyose baterera hanze. Bajije kubita hanze, ekonome aca tora ifunguruzo arugara inzu, baca baragenda. Urumva abantu jese nabamenya baribo, tukeneye rero kubera ekonome ari we yabazanye atubwira baribo n'icabagenza n'impamvu je bansohoreye ibintu byane.
Uwajejwe gukurikirana ibijanye n'inyifato y'abanyeshuri kuri lise Bubanza avuga ko uwasembereye agasaba gusubizwa agateka. Ubuserukira abigisha mu rwego rw'abigisha Leopold Ntakarutimana avuga ko agateka k'abigisha kuri iryo shure kariko karahonyangwa, agasaba ko kugarukirwa.
Dusaba umutekano exactement, dusaba umutekano kugira ngo dutekane tujye ku kazi tuzi neza yuko turiko dukora dutekanye. Abo bantu baza bava hanze tutazi, baza bafata ingingo mu kibanza cy'ishuri, abo bantu ntabwo twoshobora gukorera ko ngo dushobore gukora neza nk'uko akazi gategetswe gukorwa.
Umuyobozi wa lise Bubanza Bayagirimana Serge nabo nyene aranebagura ingene uwo mwankadreuse yasohowe mu buraro cyo kimwe n'uwabikoze. Uwo muyobozi yemeza ko hari yasanzwe hariho ikibazo cy'uburaro bw'abigisha.
Nta ngore nuvuga ko yari hasanzwe, gusa haje abarimu bashasha baza basaba ibyumba, bica bisaba ko tumanza gusubira kupanga kundi gushasha, kugira icyo twitwa kwita mu gifaransa rya tribution de chambre. Ego bijanye naho abarimu bararaho bita muri home y'abarimu, ariko rero hari ikibazo cyadutse abarimu batwumvikanye ingene tuza kubatunganiriza mu kugira bose bashikirwaho barara bashoboka. Turabigira mu nama ya bose, ariko hasigaje kubishira mu ngiro haba rero umwe muri bo ashaka kubishira mu ngiro ku nguvu abandi bari muri bo bacha barashavura ubwo tugetuje kucika tucicarire turabe tukitohoze neza turabe umuntu wariwe hama tugihe intumbero
umunyabigega wo kuri risebo banza Esperance Niyonzima ndashema kugira ico avuze kuvyo yagirizwa ko ariwe yasohoye Michelina Nzeyimana igituma uyo mwigisha yarasohowe mu buraro bwo kuri iyo shure ni naco kirariri yabandi nkuko bamwe mu bigisha bo ngaho babivuga bavuga ko amatwa basumira hari umugambi wo gusohora bakera mu buraro hakinjira abashasha ivyo umuyobozi wa risebo banza arabihakana bayagira imana Serge yabwijwe ya Amerika kunyuma y'inama yo kuri no wa mbere hafashwe ingingo no kuvuga ko abasohoye umukozi w'ishuri arongoye ku nguvu bategerezwa gukurikirana n'ubutungane uwo Michelina Nzeyimana nawe agasubizwa mu buraro ibo banza Evariste nziko banya nka ijwi rya Amerika
uruhagarara
rahumiwe bega mana yanje ibintu tuzobikura gatwe imbere
ukwikekana
ehe mwishwanje tugasamara baradufye tatwese
banirumveko
unje kwiswa mu bitanda ishwi data wanje ntibizohava bimpitana ishwi da
abuba ukaguhagararira neza
twaze biraturaba eh Tuna kibinu biyangare tubone. Jongera nisinye.
Abandi bahise mu rukundo.
Sheri wanje. Urukundo ngukunda ruruta byose. Ivyukuru umusereko nanje nka umurengero. Mafu.
Niki kina muri kirukuri kwijwi rya Amerika. Imisi yose ya gatanu isaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba.
Umviriza biyage nabandi.
Mu ntara kirundo abantu bashika 4000 baramaze guta ingo zabo. Urongozi bw'intara kirundo butangaza ibyo biharuro busigura ko bahunga uruzuba ni mu gihe abo banyagihugu bavuga ko bahunga inzara iterwa n'urwo ruzuba dutega amatwi mu mugenzi wacu Jean Bosco ndarurinze yaduteguriye inkuru
Ntebu mpaka injango ntebu nkibutse
ubugiro shibuke niki mutabo
inzara n'inzara kinari bwasaje ngompe njango nitwe n'inzara
uwo mutama w'imyaka irenga 80 ariko aritakambira ko inzara igiye kumukwakwanya ijwi rya Amerika ryamusanze ku mutumba wa Kiri muri komine ya Bugabira uwo mutumba uri ku mupaka w'Rwanda n'u Burundi niho ku birometero vyababa 50 uvuye ku mugwa mukuru w'intara ya Kirundo turi neza na neza mu gacimbiri ka mugombwa ku nkengera z'uruzi akanyaru rugabura ivyo bihugu bibiri abantu barenga 800 baramaze guhunga inzara nkuko vyemezwa n'umukuru w'umutumba Kiri Ncamubansi Stefano
kuvuga impeshi bari barimye ntigeze yera kubera imvura yari yabaye nyinshi ikikurikirwa n'izu nta musaruro barose kibazo rero dufise izuba n'igishi agatasi ntibateragiye n'uwateragiye bwumiyemo bamwe bariko baravamwo basenya inzu rwihishwa bagenda mu yandi makomine no mu zindi ntara hamaze kugara ingo 223 simwe abantu 845
abanyagihugu bavuga ko atakindi gituma bomoka atari inzara izo ni nzara kuri uwo mutumba
yego kayokaye baralima izuba rikaka zararetse guteragira none ubu nugukubitirwa kuryama gusa umuntu atakoze ku munwa
uheruka gufungura ryanyu
yego sivuba ndaburara anyene nkabwirirwa
abahunga benshi bagenda bagurishije utwabo bamwe amazu bakabomora hari n'abagurisha utwabo batarafata ingingo yo kugenda kugira baronke ico bararira uwo munsi uwo munyagihugu yigurishirije ko amabati y'inzu yose
ugararavye kugira ngo abana baburare nishanemera guteza utubati hama kubera inzara nyene kugurisha barampeze yiri bamaduke yanyu udufaka dukiya kugira ngo abana nyene baramuta ubyo yose ubyagurishije none yaguze 13
rimwe rimwe
yose hamwe amabati nyine barampeze rimwe rimwe bagiye abantu 3,444 kwibati naguze 12 ngahe nyine nawe uravyumva 13
aho twashika ku mutumba wa Kiri twasanze uwundi munyagihugu ari kwasubira kubaka inzu yiwe bushasha iya mbere yayibomoye ayironderamo inkwi yagurishije 2,000 kugira ronke icararira
iyo nzu nayigurishije kubera nabuze icyondyo uyu mugore yambwiye ati Jewe sinemeye gupfira mu bantu ndagiye gucingera ati nawe kubera urumwe sigaye nawe ugume ngaho Imana niyakuru kuzobera ntaciye mpitamo kugurisha kugira ndonke cyo nze ndajya Nduku nagurishije bampa amafaranga 2000. Shindagena ndasuma. Chandararira. Nubu yarayanahetse nta yanifite.
Mu dusoko twaho ikiri hasa nahagaragara.
Iyi soko twaye nk'utunyanya nk'utwo. Nutu tuvoka nta kindi kintu kibamo atari binye. Nkiyubonye nk'ubugari urisha ipoka utabarokariraho nga nakurisha ipoka ukarisha isose y'inyanya. Wayibura nyiruka gifuka yonye ntari bi.
Naje gusoma sumisha ikise. Naga faranga ntacyo. Ubwo nubwo bugari yo tuvuze ngo umuntu aronse nk'akanusu cyangwa kiro kimwe umuntu abuhanya bwonye.
Mu bigurishwa intica ntikize harimo n'amatongo. Benshi bavuga ko bifuza kubigurisha bakabura abaguzi. Abo banyagihugu bunganiwe n'abatware bo hasi basaba imfashanyo yihuta. Ikibazo kirazwe mu burongozi bw'intara ya Kirundo. Gerard Ngabonziza, umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Kirundo, avuga ko bituruka ku ruzuba ruriko ruraka mu bice bimwe bimwe by'intara ya Kirundo.
Byavuye ku mvo y'izuba rikoreraga nka mu Kirundo, mugabo nanye rifatiye ukuntu mu miseze umwe mbugene wagenze, nivyo umwe mbuntu wari wagenze nabi, mugabo wabane igihugu bararimye. Imvura bwa mbere yameze asa n'ikiri tangure kugwa neza bararima byo bari bafise barabiteragira none ubuyi yanditse ko baje guteragira mu nzu nta kintu bisigarayo ubu rero babonye bafise umwihebura ko ibyo bateragiye bimwe byari byameze kandi n'abari bacu bahagarika guteragira none mwe mwijya no hino biriko biruma kuva nko muri za Bugabira komine Bugabira cyane cyane abegereye ku Cohoha n'abari muri komine Kirundo muri iyo micungararo nyine n'abari muri Bushoni cyane cyane mu mazone ya Gisenyi Katere na Nyagisoti aho no tubona cyane cyane ibintu biri ku biruma cyane.
Abicishije ku muhanuzi mukuru wiwe Buramatari w'intara ya Kirundo amenyesha ko batanguye kudodora kubagira neza
ingo ziriko ziraba ibihumbi bine z'abantu bamaze kuva mu ngo bagenda kurondera ingene babaho mu ntara cyangwa ubona ko kugera muri Tanzania tumaze kubona amaraporo nk'ayo nitwogomba twicaye uyu munsi twa turavugana na kwa Buramatari w'intara ya Kirundo yagiye muri pamo gukorera muri mu buraruko bw'igihugu ingozi turarindiriye inyishu baza kuza bazanye ko yanabyenye hari umuntu umwe kugira ngo turondere nyitwa tubafashe umugongo abo bantu babasha kuba basigaye kugira ngo tukubagarike uko ruja n'uruza kw'abasha kubanda bagenda.
Mu gihe imfashanyo zoteba abanyagihugu bo mu bice bibangamiwe cyane bavuga ko ibintu vyo babibi gusumba. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika.
Ibi byashize byose igihe cy'urubyiruko. Ubu rubyiruko rufite indoto zitandukanye. Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirirwa iby'urubyiruko mu kiganiro ejo.
Nk'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize twubake ejo hatubereye. Ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko.
Ikiganiro ejo mugikurikira kuri radio Ijwi rya Amerika.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ijwi rya Amerika rigiye kwashikiriza vyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike twumvirize ijambo ry'intangamarara ryereka imigabo n'imigambi vya leta zunze ubumwe za Amerika.
Abantu bagera ku muri yari D bafise indwara ziyadukiza mu karere kegereye Equateur. Izo ndwara zibonekeza mu bice birimo isukurike bitagira amazi meza yo kunywa kandi atamiti hashika. Izo ndwara zateye ubuhumyi, ubumuga zongera zihitana abantu batari bake mu kiringo cy'imyaka itari mike. Izo ndwara zituma abana badatera imbere, batiga, abakuze nabo badashobora gukora mu bituma ubukene bubandanya. Nyinshi muri izo ndwara abantu barashobora kuzirinda kandi zirashobora kuvugwa hakoreshejwe imiti y'ibiciro biri hasi. Haheze imyaka 10 leta zunze ubumwe za Amerika zibicishije mu biro bijejwe iterambere mu makungu USAID zitanguje umugambi wo kuvura abafise izo ndwara no gufasha kwirinda ko zikwiragira biciye mu isuku no gutanga imiti. Ibiro USAID vyaragize uruhara rukomeye mu gutanga imiti yo kwirinda no kuvura abantu banduye ubwoko indwi bw'indwara zifatiye ku isukurike, kutaronka amazi meza yo kunywa no kudashobora kuronka imiti. Abantu miliyoni 743 mu bihugu 25 bararonse iyo miti. Nyinshi muri iyo miti yatanzwe ku buntu n'amasosiyete akora imiti y'agaciro k'imiliyari 11 z'amadolari Iyo miti yahawe ibihugu aho ibiro USAID bishigikiye imigambi yo kuvura abantu ku bwinshi mu kiringo cy'imyaka 5 yemirije ishyirahamwe USAID nabo bakorana bafise imigambi yo gutanga imiti y'agaciro k'imiliyari 6 z'amadolari mu gikorwa cyo kwirinda indwara zifatira ku isuku rike taronka amazi meza yo kunywa no kutaronka imiti. Ibiro USAID nabo bikorana vyizeye ko bazoshobora kuzimanganya indwara zitari nke nka trachoma indwara iza ubwa mbere ku isi mu gutera ubuhumyi yamara abantu bashobora kwirinda lymphatic filariasis indwara itera ububabare bukomeye cyane itegwa n'imibu n'izindi ndwara biciye mu gukomeza ivyerekeye isuku. Umuyobozi w'ibiro USAID Gail Smith avuga ko bakoreye hamwe mu kiringo cy'imyaka 10 irangiye bashoboye gutora uburyo bukora neza bwo kuvura no gukingira abantu arenga miliyoni 100 izo ndwara zigeramiye abanyagihugu mu kiringo kirekire cyane. Amenyesha ko hageze ko bongereza ingufu zabo muri icyo gikorwa kugira bagire intambwe ziboneka.
Iryo ryari jambo ry'intangamarara ry'abashikiriza imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tubibutse inshuti mwese ko mukomora bandanya kumviriza iradio ijwi ry'Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda. Mukanya turasozera ibiganiro byacu ariko imbere yaho reka tubibutse incamake y'amakuru twashikirije Rosine.
Ego Frederic amakuru muchamake twabashikirije President Omar El Bashir wa Sudani amenyesha ko atanze kiringo cy'amezi abiri kugira Sudani umanuko ibe yirukanya abagwanyi ba Sudani bakorera ku butaka bwayo. Ivyo President Bashir yabitangaje mu mpera z'indwi iheze inyuma yaho Department ya America itangarije ku munsi wa kane ko Sudani umanuko icumbikiye abagwanyi baturuka muri Sudani y'amajyaruguru. Umuvugizi wa Leta ya Sudani y'umanuko Michael Makwe yatangaje ko abagwanyi bari muri ico gihugu yongera tumurutoke Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku birego yatanze akavuga ko nyamu na Amerika yari kwiye kuvuga kubijanye n'abagwanyi ba Sudani y'umanuko bacumbitse muri Sudani y'amajyaruguru. Muri Pakistani umugwi w'abantu bashika kuri 6 bitwaje ibigwanisho binjiye mu nyubako zatangirwa inyigisho z'igipolisi mu manuko bushira uburengero bw'igisagara cha Quetta mu kumugoroba wo kuri uwa mbere. Uwo mugwi winjiye muri iyo nyubako uri kurarasa ucugira imbohe abari muri iyo nyubako. Abajejwe umutekano hamwe n'abahinga mu gisirikare bace bayikikuza aho binjiye n'imbere muri iyo nyubako baca batangura kurasana n'abo bagwanyi gushika ubu bakaba bakiriko barahangana. Iyo nyubako yarimwe abantu bashika ku 200 abagera kuri 200 ni bo bonyene bashowe kuyivamwo baciye mu madirisha. Umutegetsi mu biro vy'userukira igihugu cy'u Burusiya muri Siria amenyesha ko atagahengwe gategekanijwe atakandi gahengwe gategekanijwe mu gisagara ca Aleppo cugarijwe n'intambara imaze imyaka irenga 5. Kuri uyu wa mbere umushikiranganje ajejwe imigenderanire n'andi makungu w'u Burusiya Sergio Ryabkov yatangaje ko agahengwe kari kamaze amasaha 72 kaheze. Ibitero vy'indege za Siria n'u Burusiya bikaba byasubiriye. Leta ya Kiisilamu yarakoze igitero ku metero 300 uva mu gisagara cha Kuyara ahari izinga rya petroli. Igico gitero cyahitanye abantu 2 bapfuye abashika ku 1000 bakaba barakomeretse. Abanyagihugu bavuga kandi ko ibitero by'abasirikare ba Iraq bafatikanije n'aba Leta Zunze Ubumwe za Amerika navyo nyene byababomoreye ko amazu. Abategetsi mu gisirikare cha Iraq bamenyesha ko bariko barakora ibishoboka byose kugira bigize yabagwanyi ba Leta ya Kiisilamu ariko ko intumbero yabo ya mbere ari gukingira abanyagihugu. Najim al-Jiburi umutegetsi mu gisirikare ku ruhande rwa Iraq amenyesha ko intambara iri mu gisagara cha Mosul itoroshe bivanye n'uko Leta ya Kiisilamu inyegeze inyuma y'abanyagihugu.
Tutimwese mukundi radio ijwi ry'Amerika iriganiro twateguriye muri aka kanya bigaruka ngaha. Tuboneyo kandi akanya ko gushimira ingenieur yadufashe mu yabwizyuma hamwe na Fatukarara yadufashe kwegeranya ibiganiro twabashikirije kuri micro mwari kumwe na Frederic Nkundikije amakuru nayo mwashikirijwe na Rosine Munezero. Mwakoze kudutega amatwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza.
Y You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.